ya indundi culture amakuru mu kirundi
tukumugoro wako wagatandatu ni tariki ya 31 mu kwezi kwa mbere 2026 ndabaye mwiriwe ncuti bagenzi banumvise ibigano bya duye indundi culture numwanya wa makuru mu kirundi amakuru agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira Ugwego gumuhuza w'abarundi ruvuga ko rugiye gusabira ibihano ku nzego zibijeje ku bantu banyegeza amadosiye y'abitura igisata cy'ubutungane ivyo byashikijwe n'umuhuza w'abarundi ku munsi wa gatatu w'inundwi mu gihe yarumutumire mu nama nshinga mateka ayo yuko yerekana ibyaranguwe n'ugo gwego mu mwaka w'2025 umugambwe w'abadasigana iprona uvuga ko umugambwe uri ku butegetsi wiharije ibibanza byose mu ntwaro kuva ku mutumba gushirika ku nzego zo hejuru ivyo bikaba byashikijwe kuri wa gatandatu n'urongo uyo mugambwe mugihe abadasigana mu ntara ya Burunga bariko bahimbaza isabukuru y'imyaka 64 uwo mugambwe utsinza amatora Musenyeri yahoze arongoye inama ya Episcopi Katolika b'i Burundi asaba inzego z'igihugu nabegwa n'indero bose kwitwararika ikibazo c'ugwaruka ruja kurondera ubuzima mu bindi bihugu muri ano makuru kandi turaza kubashikiriza imyidogo ikishikizwa n'abarimyi b'ikawa muri zone Kabarore na komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera bashoreye ikawa y'ibiturungwe ku itonero rya Yandaru ni muri cyo gice nyene ciyo ntara ya Butanyerera makuru saya gusa tufite nayandi namakuru agarimwe gw'ivyuma na Kofi Olivier Robert Intwari tyo done niyo yanzigamye njye ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe ugwego gw'umuhuza w'abarundi ruvuga ko rugiye gusabira ibihano ku nzego zibijeje ku bantu banyegeza amadosiye y'abitura igisata cy'ubutungane ivyo byashikijwe n'umuhuza w'abarundi kuri uyu wa gatatu mu gihe yarumutumire mu nama nshinga mateka ariko yerekana ibyaranguwe n'ugo gwego mu mwaka w'2025 Aime Laurentine Kanyana yabishikirije inyuma y'aho bamwe mu bashinga mateka berekana ayo makenga kubibera muri ico gisata abo batowe n'abanyagihugu bavuga ko hari n'abanyagihugu babwirwa ko amadosiye yabo yatakaye ariko habonetse ubufasha zigaheza zikaboneka ejide nahayo
umuntu atonda inshuro nyinshi akavuga ko dosiye atayo ngo kubera urwego ruduze iyo dosiye gaciboneka
urumva ishinga mateka Salvatore ntaho bakinira ari muri abo berekanye makenga kuri iyo myifato ikogwa gisata cy'ubutungane aha atangazwa n'ingene iyo habaye ubufasha bw'urwego kanaka iyo dosiye zikaboneka
umuntu atonda inshuro nyinshi akavuga ko dosiye atayo ngo kubera urwego ruduze iyo dosiye gaciboneka urumva yuko hari abantu babigira nkana ko n'abasanksiyo akenewe ukagira amaproposal y'abasanksiyo ku nzego zibazibakorera
umushinga mateka inosani yo nkuru nawe yibaza igica gikurikira mu gihe iyo dosiye ibonetse
cewe rero ikibazo nari mfise ni kijanye n'amadosiye akunze gutakara cewe rero nagomba kubaza nti none ko bishika bakavuga yuko iyo dosiye yatakaye ariko habonetse une intervention dosiye kaboneka bakora iki kugira ngo ivyo bintu bihagarare
Umuhuza w'abarundi Aime Laurentine Kanyana aremera kwizo ngorane zihari avuga ko kuri be nabo bantu bakora ivyo ngo gwego rugiye kubasabira ibihano ku nzego zibijejwe
ibije vy'amadosiye azimira mu masentare n'ukuri nibara idosiye azimira umwene gihugu neza na neza akabura n'amadokima yarimo yose akabura idosiye akagira ukamengo ntiyigeze inaba ariko yantashe tugiye gutanga nuko nk'ikintu iki kibaye nikigarukire ngaho umuntu no guhanwa tumusabira igihano kubabijejwe kuko birateye isoni
mu mwaka uheze gwego gw'umuhuza rukaba gwashoboye gukora amadosiye arenga 700 gisata cy'ubutungane kikaba gifisemo ayarenga 600
Ejide nahayo mu gisata cha politike umugambwe w'adasigana iprono uvuga ko umugambwe uri ku butegetsi wiharije ibanza byose byo mu ntwaro kuva ku mutumba gushika mu nzego zo hejuru ivyo byashikijwe n'urongoye uwo mugambwe kuri wa gatandatu mu gihe abadasigana mu ntara ya Burunga bariko bahimbaza isabukuru y'imyaka 60 nini uwo mugambwe utsinza amatora yatumye Burundi buronka intayo kwikukira Olivier Nkuru nziza arongo yo mugambwe yemeza kwivyo bitubahiriza amasezerano yarusha kandi ko bishobora gusubiza igihugu mwihumbi kuko hari abashobora kurondera izindi nzira bacamwo kugira baronke ubutegetsi
mu Burundi nivyo ibi byo gusangiza ubutegetsi aho usanga umugambwe umwe aho ushobora gusanga mbere n'ubwoko bumwe buri ko burisangiza ivyo nibintu bibi cyane amasezerano yarusha yari yaje gutuma abantu mu butandukane bwabo bw'amoko bw'imigambwe mbere n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi arabivuga ko atawe kwisangiza ubwego umugambwe imitumba ibi rero bibandanije habahaje intwaro yo gukumirana ibi rero nta kindi bizana bizana ko abantu bashavura bizana ko abantu babona yuko ariho banyagufananya gukira hanyuma bikatuzana mu bantu batangura kwiyumvira bati tweho mbega ko tudashikirwa mwibi twokoresha izihenzira kugira dushikiye ahandi bituzana bituzana mu njyana je gituma twe twama tubwira abarundi cyane cyane umugambwe uriko ratwara uno munsi ko wokwama na gatima mpembe ko kudadusubiza mu ngorane twabayemo imyaka mirongo ibiri si myinshi ngo twibagire ibyo twabayemo ivyo byose usubiye mu by'abantu babayemo impera n'imperuka abantu barajyana
urivye nkuru nziza akabarongoye umugambwe w'abadasigana ipro na musenyeri yahoze arongoye inama y'episkopi katolika b'i Burundi asaba inzego z'igihugu n'abegwa n'indero bose kwitwarira ikibazo c'ugwaruka ruja kurondera ubuzima mu bindi bihugu musenyeri Simoni Ntamwana yabishikirije kuri wa gatandatu mu birori by'uguhimbaza umunsi ugira gatanu wahariwe indero muri diocese ya Gitega yamesheje ko muri kino gihe ivyo kuja mu mahanga bidakurikiranywe neza bishobora kugira ingaruka mbi ku gihugu n'imiryango ugo gwaruka gwasize mu gihugu kurikira musenyeri Simoni Ntamwana
inkurikizi z'uko kwimukira emwe tuziteje harimo ziza hakabamo n'izindi zishobora kononera uburundi ari nacyo gituma rero tubwiriza koko kuraba ingene icyo kibazo twogitorera inyishu twebwe mu Burundi inyishu ituma abarundi tugume muhira kugira ngo dukorere igihugu cyacu kugira ngo dushobore koko kugiteza imbere yego birababaza gusumba uyo ashoboye gutanguka akagenda ahandi yoshobora kuronga utwo arya n'utwo asimirisha umwana ibyo byose ni byiza muga tukamenya yuko wabundagiye tutazi ko byanze bikunze azogaruka kandi akagaruka akunda igihugu nk'uko yakivuyemo kare murumva yuko rero icyo kibazo ari kinini rwose nkashaka yuko rero icyo kibazo turaba yuko haba leta y'abatwe bw'abarezi tugerageza kuraba ingene twoshobora kukibwira abo bana bacu bapfe kuva ngaho bagenda cyangwa bizigiye ubwo ejo bazoronka akazoza mu guta igihugu cyabo kandi basize ababyeyi bene wabo ababyara babo n'abandi benshi basigara babateze amaso
Radio Indundi Culture
Hadiye ndundi kritire urashobora kumviza amakuru kuri Megetse 188 nibice bibi mu gisagara ca Bujumbura yo micungararo yacu 99 nibice 9 ni muntara zitandukanye z'igihugu n'abari mu bigu bibanya ariko umwongo wa internet ndundi kritire akaburungu koma amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 24 mu gisata c'uburimyi n'idogo n'imici kubarimye bikaho muri zone Kabarore na komine Kayanza bashorika wa ibiturumwe ku itonero rya Yandaru aho bamenyesha ko gushika uno munsi batarahembwa amafaranga yabo kandi ayandi matonorero barahembwe rero bikaba vyatumye badashobora kwikenura canke ngo barangure imigambi y'iterambere bagasaba abajejwe intwaro kubaje imbere mu kubishyuriza amafaranga yabo kurikira bamwe mu baganiriye na mugenzi wacu Jana Himana akoreraho mu Kayanza
twebwe twanashoboye ikawa masite turafise amafishi batwandikira ibiro washoboye bagaca baguhana uburezi baratubwira ati nimuguruza amakonti je nari mfise nimero ya konti ya Copec burya rero twararindiriye ko baduhemba turabura abo twashoreye rimwe ahihemba ritanguriye barahembwe kuva mu kwicenda n'ubu bariko bararonka gashimwe hanyuma turagenda kwa shefu ntahiraje shefu wa Yandaro je barambwira ngo konte ya ngo ntipasa kugenda kuguruza iyindi konte muri iyi kode nca ndagenda nduguruza ikode acaratubwira ati murindiri yindwi ihere muze muraba yuko ayo mafaranga atazaba yagiye yandwi yarahetse ejo twaragiye dusanga nta mafaranga ariko ubwo twasaba muturonderera ayo mafaranga yacu mu kigume ngatwa na jonjo ntitunabarundi ubu bagomba kwinjira mu yindi kampanya ejo mundi mu kwezi kwa gatatu kwitariki 15 twumvise ko bazotangura gutoza inomero bakongera bagashora none kamanya kuba tuzoshorera kwiyo konte idapasa mu kirere twafira bucu mfise abanyeshuri bane abo bose bariko barabirukana hariyo kampanya yo kugura ibirato bagoma babirukana Minerval singira imirima yaramfanye naragiye nakudufaranga mu mashira hamwe yunguka ubusinzi ko nzoyishye aha twarushe
cyo ndumurinyo gakawa kabisa ahubwo nakumira mbere twaho tuvuga ati nambara ibihano twafatiye n'ukuri twarashoye kawa nkuko bandi bashora ko nti nari nsanguye ko nti naje ndayifise hama turazijana turazitanga ko bari ko bazidusaba aho lukezi urera aho bahembeye turishima ndiko konte isanzwe yuguruye tamahera ndi bazayaje twari ruseho twuguruje ngo ishwe nta kintu kuva mu kwezi kw'icenda tuguma twiruka burya nti turi cha haraho tujye hariya ati nkeka aho batuyashira kwibanye tukaza ha mu Kayanza tukaja mu kuyegura tukajicene ngo ntakiri ko tino ni konte rikosa mu yibona ko ikone nta kosi fisi je ho ni nko mu babano fisi ni nkagahinda mfise umwana gwa ari bujumbura ejo bundi mperuka kubura n'umuvyeyi navuze n'ikintu na kimwe no kuyikora ko mwene tutu gukaraba ni tundi aha nubu nari ko ndafata inzira mvuga ati nze kumura bujumbura kuryo bimeze nari naje nza evyango ngo ati nkeka noce nkeka kuri kopeke nkeka ogira icyo wamarira ariko nta kundi none rero twituye ngaha abavyeyi bondo ha gahembo natwe nkuko twakoze abenshi bariko baronka gashimwe tuanawa barakum, abantu wako ratora kandi, ayakabi, na kwa tu sabo na na yambere.
Kuri vyo, musitanhere wakomine ya Kayanza Godefruwa niyo nizigie, asawari mibika wabose, batararonzo mafranga abo kuyandikisha, hamicho kibadzo, azo kibadza warongo ya matondere umuna, mateka nyakubagirisha vuba, aho avugako badzo vana, watanzi nyishu zitomwe kuri cho kibadzo, hanyuma abarimni baheze baronswe amafranga ya abo kulikira musitanhere wakomine Kayanza Godefruwa niyo nizigie.
Abajejwe matonero bo bavuga yuko bahemze abantu bose mugabo araza umwe avuga ati jewe bambwiye no guruze konte mugabo ntawe nabonye ubu rero tube turandika abantu bose bavuga ko bataronze amahera hanyuma dutunganye inama abanyina matonero nabo batabahembye inama iheze umwe wese tuba tuva atubwira ati ni muri ikode tuje kuraba tutayabonye azova ya muhaje kuko amahera ari kuri konte ntazo bayazimiye hariho traceability nibaze yuko ahubwo abantu bose bazi yuko bataronze amahera ikawa cyo kimwe na ibigori boza kugira tubandike hanyuma tubatumire ko rimwe umwe wese tumubaze gituma adashaka guhemba amahera yo mwene gihugu kuko avuze ati yajaje kuri kone yaduja kuri kone tubirabe mu bisanzwe nta muntu uguruze ko ntizibiri azoshira ko amahera amwe barabajuragije nico gituma mvuga ati reka tuze tugire inama badusigure neza ibyo ari byo mugabo banyina abatore baritegura kuzana amahera bahembe ababahaye ikawa abibigori bo tuzoje tubazana gesa aho bigeze
Godefruwa niyo nizigiye akaba musitaneri wa komine ya Kayanza mu gisata cy'ibidukikije ingaruka mbizi miliyoni nyakanga no kwicira ibiti ku musozi wa bose uri ku mutumba rutorero ni muri komine Mugina mu ntara ya Bujumbura ni bimwe mu bibangamiye abanyagigo muri ico gice cy'iyo ntara bamenyesha ko biriko bibagira ku ingaruka mbi yamara userukira ikigo cy'igihugu kijeje gukingira ibidukikije OBP arongoye igice camabayi mu ruhongore kamagwa kibira arahumuriza ku bikorwa byo gutera ibiti aho kuri uwo musozi wa bose ko bigiye gukogwa yemeza ko bizoca bikingira amatongo ya abanyagihugu idonido gino nkuru na mugenzi wacu Claire yakankundiye
ukwicira ibitsi ku musozi wa bose hamwe n'imiriro ya nyakanga byatumye uwo musozi usigara utambaye bamwe mu banyagihugu bagashikiriza ko imwe mu ngaruka ari bihomoka bihibonekeza ibiheza bikageramira abanyagihugu baho
imvura murabona kigwara nyinshi aha hose homoka byabaye ni gihomoka cyahambomokanye isoko kubera uruzi rwa rwabaye nishi hamije homoka kirahomoka cyari gihitanye inzu zitanu muri bose
abo banyagihugu ububerekana ku uwo musozi ubusigaye umeze nk'ubugaragwa ibituma iyindi ngaruka nk'inkunkura
urabona ko ari ubugaragwa mbere bishikaho n'inkunkura ikaza n'amazu ikayatwaranyira ngo mwabonye n'akarorero hariya hijyo mwabonye kiya kiraruko cyarakibaye hariya rero byararushije hariya ku buryo n'icyo gisegara cya rutabo cyahakwa gutwagwa cyose inzu yashobora kumusitura inzu kandi akaja mu gutangira kongera kwibubaka bikongera bikamugora kandi bya uye kuri we ariko arankiriza icyo kibira iyo keze nk'igihe cyo kushingira ibiharage urusanga ibiti bariko barabitema mbere ni cyasengiye kitahiye mu byo bari barateye ugasanga nabyo bariko barabitema baza kushingiza ibiharage
userukira ikigo cy'igihugu kijeje gukingira ibidukikije OBP Azari ntibashira anarongoye igice camabayi mu ruhongore kamagwa kibira arahumuriza ku bikorwa byo gutera ibiti bimaze iminsi biharangurirwa bizoca bikingira amatongo yawo banyagihugu
ko ibyo biti bateye umva rero uwo muntu hari gusanga nta buryo yarafite bwo gutera ico giti mugaho leta ikagire nte kaba yakimutere barabishima kuko bisha bikingira amatongo yawo
umusozi wa bose watanguye kwicigwamwe ibiti abandi bacukura ubutare mu masoko nkuko bishikirizwa n'abanyagihugu baho nyene kuva Burundi bugiye mu magume mu myaka ya 90 kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2024 ishirahamwe gishinzwe gukingira ibidukikije 3C byatanguye kuharangurira imirimo yo gukingira ikibi bitangura guca imiciro mu ruhongore kamagwa kibira naho ku musozi wa bose uri mu gice camabayi shugo ruhongore harimwo ubu bakaba begeze ku ntambwe yo gutera ibiti
Claire yakankundiye tuve muri iyo ntara ya Bujumbura twerekeze mu ntara ya Buhumuza hamwe mu bagendana ubumuga muri iyo ntara bakora imyuga mito mito barasaba ko bokugwa ku intererano canke amakori bisabwa abanyagigo mu bikorwa by'inyubako rusangi abagendana ubumuga bavuga ko ayo mafaranga basabwa ari mu yabasubiza inyuma runani ngo bagenda n'umugaho ibuhumuzago rubona ko ahubwa ibikorwa canke imigambi yo kwiyungunganya bikorwa n'uwo muce w'abanyagihugu byari bikwiye gushigikirwa aho ibuhumuza twakura mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana
amafaranga y'intererano mu iterambere ry'amakomine ayo kubaka ibiro by'intara ya Buhumuza amatagisi y'ibikorwa bakora abacungera ibanza bakoreramwe muri rusangi ayinzu bakoreramwe niyo mafaranga ugendana ubumuga n'utabugendana basabwa Atuwa chemu ture tu inara ya buhumuza. Arenjo spekwizera. akora muri zone Rusengo komine Ruyigi umwuga wo gushona ukuboko kumwe kwaracitse yemeza ko hakwiye kubonwa ko ugendana umumuga yo kugwa ko amwe mu makori asigura ko atabanguka nk'abandi bityo nakazaronswa kakaba gake ari nacyo gituma ibyo byose bikwiye kwiyumvirwa imbere yo gusabwa intererane zarizo zose siwe wenyine na mugenzi we Consolate Ndorukima wo mu cyankuzo agendana ubumuga bw'ubunyamwema nawe nyine akora umwuga wo gushona asigura ko agira ingorane zo kubona neza kubera izuba mugabo agaharugwa nk'abadafise ubwo bumuga kuri icyo nyine Butoyi Marigoreti muri zone Kinyinya komine Gisuru we yakiwe ukuguru kandi akorera mu rudanda zo ruto ruto asigura ko abwirizwa gutanga amafaranga y'umwikorezi mu gihe abakomeye bo bikorera ku mitwe akibaza uko yotanga ikori nk'abagenzi we kuri ayo makenga mukuru w'urunani rw'abagendana ubumuga ibuhumuza Felix Bamboneyeho yemeza ko amakomine amwe amwe nk'ibutaganzwa yayatuye ibyo bibazo birangira atacyo babivuze ko agasaba leta kunonosora amategeko agenga abagendana ubumuga kugira nabo ntibasigare inyuma mu iterambere na rijya nabo nyine bariko barajijuka mu kuvavanura n'ingendo zo gusegerereza bakora icyo bashoboye uyaserukira urwo runani asaba ko n'amategeko ahari abakingira akwiye gusigurirwa abategetsi bo hasi gutyo bakayashyira mu ngiro basaba leta kunonosora politiki y'abagendana ubumuga mu kubaha aho baba no mu kubazahiriza mu ntererano z'imitahe ni mu gihe anegura inyifato y'amashyirahamwe muri rusange aho badaha amahigwe n'amake y'abagendana ubumuga akabona ko ibyo byose biri mu bikwiye guhinyanyurwa kugira iterambere rishoboke ibuhumuza Pantaleone Karutimana Radio Indundu Kirutiye
Pantaleone Karutimana urakenuye ne no kuri iyo nkuru yawe nyene turangije ko amakuru yacu ku isaha 12 n'iminota 34 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya nkengurukire kandi na Kofi Olivier Bentwari yamfaje mwabwi ibyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze kwandamugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane.